Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Mwiriweho nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Imiryango yavuze ababo biciwe ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega mu Burundi bavuga ko bababajwe n'uko buramatari w'iyo ntara yabategetse kutazunamira ababo uyu mwaka. Iyo miryango ibona ko ari ibintu biteye isoni, igasaba leta kwisubiraho.
Nta wo buza abantu kwibuka ababo, cyane cyane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira. Murazi neza bajya abanyeshuri ko ababyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta.
Uwo ni Terence Mushano, umuyobozi w'ishyirahamwe AS Genocide Kirimoso, risanzwe ritegura imihango yo kwibuka abaguye ku ishuri rya Kibimba mu mwaka w'1993. Mu Rwanda, ubushinjacyaha bwasabiye bwana Paul Rusesabagina kuguma mu gifungo cy'agateganyo indi minsi 30. Bavuga ko anketi zigikomeza. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Muri Nigeria, buramatari w'igisagara cy'ubutunzi cya Lagos yatangaje ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'abantu amasaha 24 bivanye n'imyiyerekano yiyamiriza ubwicanyi bw'abapolisi yabaye ndanse. Buramatari Baba Jide Sanuo Olu yavuze ko abemerewe gusohoka inyuma ya saa 10 z'umutaga ari abakozi bankenerwa hamwe n'abatabara. Inyuma y'imyiyerekano yamaze indwi zitari nke, leta ya Nigeria ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi yaremeye gusambura igipolisi kirwanya ubusuma kiyamirijwe n'abanyagihugu. Ariko abakora imyiyerekano barabandanije mu gihugu cyose basaba impinduka ziyaguye ku mikorere y'igipolisi hamwe no kurangiza ingeso yo kurya ibiturire. Abantu bashika 10 baramaze gupfa kuva iyo myiyerekano igitangura mu ntango z'uku kwezi kw'icumi. Abigaragambya hamwe n'abaharanira agateka ka muntu barimwo Amnesty International bagirije igipolisi cya Nigeria gukoresha ingufu zirenze mu bihe by'imyiyerekano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryaronse abemeye gutanga intererano ingana hafi umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana indwi z'amadolari yo gufasha akarere ka Sahel yo hagati kagizwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri mu nama yahuje abafasha yabereye i Copenhague muri Denmark. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye abanyamakuru ko ari intsinzi ikomeye bivanye n'ibibazo bihanze isi birimwo na COVID-19. ONU yaragabishije ko ako karere ka Sahel kari mu bibazo biriko bigasunikira mu bukene butagira izina, inzara hamwe n'imihari y'intagondwa. Yavuze ko mu gihe amakungu atotangura kurabira hafi ibyo bibazo no kurondera amafaranga yo kubihagarika, ingaruka zishobora gutandukira ibindi bihugu byo mu karere mu myaka iri imbere. Indorerezi z'Abanyafurika mu matora muri Guine zavuze ejo kuwa kabiri ko amatora yabaye mu mpera z'indwi yatunganyijwe neza kandi yabaye mu ituze. Ari kumwe mu banyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganwa na Perezida Alpha Conde aramaze gutangaza ko yatsinze. Augustin Matata Ponyo aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Guine yavuze ko amatora yabaye ku mugaragaro kandi hubahirijwe amategeko. Ni mu gihe umuyobozi w'umurwi ujejwe imyiyamamazo y'uwo munyepolitike atavuga rumwe na leta yabwiye abanyamakuru ko leta iriko iriba amajwi mu bikorwa byayo byo kuyaharura. munye politike akomeye watavuga rumwe na leta Selu Talen Diallo ku munsi wa mbere yatangaje ko yatsinze Konde imbere yuko umugwi ujejwe amatora utangaza ibyavuyemo yitezwe kumenyekana muri iyi ndwi. Igisirikare cha Israeli cyavuze ko hari gisasu cha rokete cyatewe muri Israeli kiva i Gaza mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Iki gitero cyabaye nyuma yaho Israeli itangarije ko yatoye umuhora uca mu kuzimu winjira mu gihugu uva mu ntara ya Palestina. Igisirikare cyavuze ko ico gisasu cyarasiwe mu kirere ariko ntiyavuze nimba hari uwo cyahitanye canke ico cononye. Nta muhari gushika ubu uravyiterera. Umuvugizi w'igisirikare cya Israeli Jonathan Conricus yavuze ko abaciye iyo nzira yo mu kuzimu batazwi ariko ko umuhari Hamas ariwo ukora ibikorwa nk'ibyo byose bibangamira umutekano wa Israeli. Igisirikare cha Chade cyatangaje ku munsi wa kabiri ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bishe abasirikare batandatu b'icyo gihugu mu karere k'ikiyaga Chade aho ibitero by'izo ntagondwa ku basivile n'abasirikare biriko biriyongera. Umuvugizi w'igisirikare General Azem Bermendoa Aguna yavuze ko abo basirikare bishwe bariko barakizura mu karere kari ku rubibe Chade ihana na Nigeria. Yavuze kandi ko abandi basirikare 12 bakomeretse kandi hishwe n'abarwanyi ba Boko Haram barenga 10. Igisirikare cha Chade cyatanguye kugaba ibitero simusiga kuri Boko Haram mu kwezi kwa kane inyuma yaho basirikare jana biciwe mu gitero cy'uwo muhari ku makambi yacu. Perezida Idriss Deby wa Chade yarigambye avuga ko yirukanye izo ntagondwa ariko ibitero by'uwo muhari gushika ubu biracyabandanye.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi sentare ntahinyuzwa ni nko kuvuga urukiko rw'ikirenga yakatiye abantu 19 baregwa icwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mu mwaka w'1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimo Pierre Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri. Inkuru y'uru rubanza tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba ari intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niyo baza ku isonga ry'abakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze ari abategetsi mu nzego zo hejuru nka Liberbar Unyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka. Alphonse Marie Kadege yahoze ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Alfred Nkunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka Expa. Imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanya ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari ciganjemwo abatutsi. Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe mu nyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranywe umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Amerika Honda Dayen we yejejwe ni Antoine Nduwayo yigeze kumushikanganje wa mbere hagati y'ukwa kabiri igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu no kwindwi igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma y'aho perezida Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo sentare yawatse indishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyaridi ijana na zibiri imiliyoni amajana icenda na mirongo itatu n'imwe ibihumbi amajana indwi na mirongo ibiri n'indwi n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi abakurikiranwa bose mu rubanza rwa perezida Ndadaye basa n'uko bari hanze y'igihugu batanu bonyene kuri mirongo ibiri n'umwe nibo bari bamaze iminsi baburanishwa bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu igihe Ndadaye yicwa umwe muri bo yaburana yidegembya kwa cumi n'umunani ukwezi kw'icenda guheze urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero bose bahakanye ibyo bagirizwa mbere ababunganira mu mategeko babwiye sentare ko bimwe mu byaha bakurikiranwa ko byashyizwe mu by'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe cy'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana ibibazo by'Uburundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike yabitwiganiye mu kiganiro cyo kuri telefone yahaje ijwi rya Amerika
mugambo uri ku butegetsi CNDD wabonye ko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu byasi bikunde baronke ibintu byotuma abanyagihugu cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike ikindi gituma tuvuga yuko urubanza rwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ibyaha byakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara
ariko Meta Bigirimana yemeza ko bakoze ibyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu yicwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa
icyo bikoze turazi yuko Mekiro Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwe ahubwo ni ikintu cyiza cyane nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kuryanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bite bitebuke ruzosubirwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe uburundi bwagiye buracamo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza
Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyuma y'urupfu rwe kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ingwano zamaze imyaka cumi irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu eroje wikaneza ijwi rya Amerika
imiryango yabuze ababo biciwe ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega mu Burundi bavuga ko bababajwe nuko buramatari w'iyo ntara yabategetse kutazunamira ababo uyu mwaka iyo miryango isanga ari ibintu biteye isoni igasaba leta kwisubiraho ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda
igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe Uburundi buribuka perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi atatu gusa atwara Burundi kuri iyo tariki kandi imiryango inshuti n'abagenzi be n'amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu baribuka abanyeshuri barenga ijana bo mu bwoko bw'abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa Melchior Ndadaye aho kwibubu haciye hubakwa icibutso mwaka w'ibihumbi bibiri uno mwaka ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi yo kwibuka ababo iyo miryango n'ayo mashyirahamwe ntiyemerewe kujya gukurikiza uwo mugigwa buramatari w'intara ya Gitega yasiguriye abajejwe gutunganya urwo rubanza kuri uno wa kabiri nk'uko Mushano Terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvo z'umutekano icyo gikorwa kitazoba Terence Mushano icegera c'urongoye ishyirahamwe ACE Genocide Cirimoso amenyesha ko bari baranahejeje gusiga icyo cibutso ati kubona Buramatari bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvo z'umutekano kuko icyo kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuka akunze no gushikira ari mvidafashe namba mushanati biraboneka ko ari amacakubiri
nta wo buza abantu kwibuka babo cane cane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira murazi neza bajye abanyeshuri ko bavyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta iyo leta rero niyo yari kwiye gushigikira abana abavyeyi abandi bacitse ku icumu n'amashirahamwe nk'iri ase genocide n'ayandi mashirahamwe yipfuza yuko mu Burundi hobo kure hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akakagarutsura kasasagara ara mahoro atari amahorerane
abanyagihugu baganira na radio Ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura na Gitega babona ko ari bitera soni kwankira ababuriye ababo mu Kibimba kuja kubunamira
je kubwanje mbona bari kubareka bakarira ababo kuko bababuze batabanse byari bibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahirwe yo gusubira mu mihana abavyeyi rero bo bareka bakarira hamwe bakagarukira ku babo
niraya kumutemere kabisa ibintu bibabaje kose kuko nta muntu ashobora kuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba ari gusubira kumukomeretsa na ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu ni ingendo mbi cyane ni ingendo igayitse rwose abarundi twari dupfuye kumenya yuko iki gihugu cacu ari igihugu ca twese umenga iki gihugu ni igihugu c'abantu bamwe umenga iki gihugu c'abantu abana bariya bamwe gusa no kumenya yuko iki gihugu tugisangiye
jewe ndibaza yuko umutekano wabuhari wabukwiye kuko n'umukuru w'igihugu aheruka kubyemeza yuko umutekano ukwiye mu gihugu cy'u Burundi je nibaza yuko atashingiro byaba bifise jewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe cy'ubwoko cyaba kikibandanye
mu gihe kuri uno wa 19 ukwezi kwa 10 sentare na inyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo harimo n'uwahoze atwara Burundi president Peter Buyoya abandi bagakatirwa imyaka 20 umwe mu batuririwe aho mu Kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana yamenyeshije radio imwe isamiranira mu Burundi ko atacizera afite ubutungane bwa kino gihe ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka
icizera cyo cy'ubutungane no vuga yuko uno munsi biracagoye kuko habaye amabi menshi mu Burundi ku buryo n'ibyo byacu nyine byagiye muri bimwe numanume ugasanga bamwe hari abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi baja muri bya bintu byo kumvikana rya ati wewe ntuvuge bya bindi nani simvuge bya bindi twibanira uko nico gituma rero tuguma tuburindiri kuko gushikana muzi nta butungane no vuga yuko umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isirahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'abarezi umva twaguye mu maboko ya leta nico gituma leta rero ashaka kugira kwishoboye kugira dutunganirizwe duhozwe nibaza yuko tubutungane buzoboneka ntawo kwihebura rwose mugabo ushika uno munsi nta butungane turaboneka kandi nta twizeye
mwamenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya Kibimba Firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'1997 kandi koko baricwa igihano cavuye gifutwa mu Burundi abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu Kibimba baridegemvya nkuko abarokotse babivuga Desiratunga Imana Kigali Ijwi rya Amerika
ba ministri w'ubanyi n'amahanga mu Rwanda n'u Burundi aribo Vincent Biruta na Albert Shingiro kuri uyu wa kabiri bahuriye ku mupaka wa Nemba uhuza ibihugu byombi mugenzi wacu Diane Ninahazwe yadusomeye ibikubiye mu itangazo bashyizeho umukono bombi basoje iyo nama
itangazo ryasohowe nyuma y'uwo mubonano rigashirwa ku mukono n'abo bashikirangaje babiri rivuga ko inama hagati y'abo bategetsi yabaye ku busabe bw'u Burundi iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'u Burundi umushikirangaje Vincent Biruta yakiriye mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu rugendo rwe rw'akazi uwo mubonano warugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ifashe n'ingene wosubira kuba nka mbere nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga abashikiranganje uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye ata uwiteze bemeranije ko kuva mu 2015 icuka kitabaye ciza gutyo bayicishije muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iyuno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza bavuze ko wamye uranga ivyo bihugu mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene ata wundi arimwo Wicklow mu Gifaransa umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda Ministre Vincent Birutana we ahurwa Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi ibiri muri izo nyandiko ntivyashizwe ahabona byagizwe ibanga umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze n'ubutumire Biruta yemeye kuzokwitaba mu minsi iri imbere itariki bakaba bavuze ko bazobimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka u Burundi n'u Rwanda birabana yingwe u Burundi bwagiriza u Rwanda guhindaro abatu gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu ku 2015 u Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitsa abagizi ba nabi batera ico gihugu abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri uwo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri no mubonano biciye ku rugaga rwacu rwa Facebook ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegevya mu bihugu vyose harabandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye
kuri uyu wa kabiri umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Paul Rusesabagina yasubiye imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro umushinjacyaha yamusabiye kuguma mu gifungo cy'agateganyo indi minsi 30 avuga ko anyeti zigikomeza n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda
urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi 30 cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza Rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi yasobanuye ko kuva mu 1996 atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga ati kuva icyo gihe nahise mbipfubye umuryango w'abibumbye Rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe pasiporo yanjye ni iyihe Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwa Rusesabagina nabo yahise akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu afite ubwenegihugu bw'ububiri ubushinjacyaha bwo bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo urukiko rwahise rumenyesha Rusesabagina n'abamwunganira ko iyo mbogamizi bagaragaje izasuzumwa ikindi gihe dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abata abatanga buhamya 9 bagizwe ingaruka n'ibitero bya FRN mu gihe hakira abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite, ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha. Maitre Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko, kuko iminsi 33 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko iyo umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 33 irangira, ahita asaba ku rukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongation yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twabonaga byuzuye, ku buryo twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kisanzwe kigenwa n'itegeko, ku buryo iyo prolongation yanasabwaga nacyo kitarubahirizwa. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 33 wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iminsi 33, ntabwo ubundi iyo prolongation yemerwa. Ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo ubwabyo bihagije, ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikeneye kugira ngo prolongation yako, kuko kuba iperereza wenda haba hari ikibi kirikorwamo cyangwa se kigikorwa ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo prolongation yakorwa, ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki, wakoze iki.
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 33 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10, icyo gihe ngo iminsi 33 niyari yakarangiye. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko, ndetse busaba urukiko gutesha agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanire nishize y'imanza nshinjabyaha, riteganya ko iyi minsi 33 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 33 yo gufungwa by'agateganyo. Nyuma yo kumva Paul Rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko buzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 19 z'igicamunsi. Muri uru rubanza inshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesabagina ariwe Gatera Gashabana. Gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri, uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo. Paul Rusesabagina akurikiranywe ibyaha birimo iby'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 21 y'ukwa 10 nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana.
Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1969 habaye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Somalia rikozwe n'abasirikare bari bayobowe na Jalle Mohamed de Siad Barre. Ingabo za Somalia zishyigikiwe n'imodoka z'imitamenwa ziyobowe na Siad Barre zinje mu rwa mukuru zifata amazi akorerwamo n'inzego zikomeye za leta, kandi zisaba ko abategetsi b'igihugu begura ku mirimo yabo. Iyo kudeta yahiritse perezida Sheikh Mukhtar Mohamed Hussein wari perezida w'inzibacyuho na minisitiri w'intebe Mohamed Haji Ibrahim Egal wari warabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Somalia y'ikibuno bwigenge, ndetse akaza no kuba perezida wa Repubulika ya Somaliland. Abakozi yo kudeta bitwaje hanini ko amatora y'abadepite yabaye mu kwezi kwa gatatu muri 1969 bose batayavuga gahoro umwe ku buryo yakuruye umwiryane hagati y'abanyapolitiki. Ayo matora yitabiriwe n'abashyaka 68 atsindwa n'ishyaka Somali Youth League ryegukanye intebe 73% nyuma ya kudeta ubutegetsi bushya bwakoresheje igitugu bukurikira cyane leta zunze ubumwe z'abasoviyete zagenderaga ku matwara ya gisosiyaliste kugeza muri 77 Somalia itangiye gukorana bya hafi na leta Tazuzu mweza Amerika yuko deta yaliba yambiri shobote nyuma izinde byiri zaburijwe mo kuva mu mwaka w'1951 Somalia ibonye ubwigenge.
Shuti mwarimu duteza amatwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire Mukbil Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.